iri mwumva ni radio ijwi rya Amerika.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Kaze neza mu kiganiro muri isanga cy'uyu munsi. Umunsi wa kabiri turaganira ku bibazo, amagara n'ubuzima bw'abakenyezi n'abigeme muri rusange. Inyuma y'ibirori by'aba Miss bimaze igihe byibonekeza mu ntara zo hagati mu gihugu cy'u Burundi, mu ntara za Ngozi, Kayanza na Gitega, mu ndwi iheze harabaye ibindi birori bya Miss mu ntara ya Muyinga. Muri ivyo birori vyabereye ku munsi wo guhimbaza umwaka mushasha w'2021, ishirahamwe Iwacu Event ryari ryatunganije ibirori vya Miss Muyinga vyitabwemwo abantu batari bake. Yamara bamwe mu bavyitabiriye harimwo n'aba Miss bari mu mahiganwa yavyo bavuga ko habayemwo akarenganyo kubakuwemwo canke batowe gutahukana intsinzi bitari bikwiye, basaba ko muri kazoza ivyo bitosubira kuba kugira abigeme mu gihugu bagirire icizere amahiganwa nkaya. Mu kiganiro muri sanga cy'uyu munsi twatumiye abateguye ugo rubanza rwa Miss Muyinga watahukanye agashimwe ka mbere hamwe n'abigeme babiri bamukurikira. Mu bice bitandukanye by'iki kiganiro bose turaganira ku kuntu urubanza rwa Miss Muyinga rwagenze. Duhere ku gice cya mbere cy'ikiganiro aho tuganira na Swala Kaneza yatahukanye umudari wa gatatu uwo bita Dauphine wa kabiri. Inyuma yaho turaganira na Panuela Ingabire yabaye Dauphine wa mbere. Turaganira kandi na Claude Nkeshimana aserukira ishirahamwe Iwacu Event ryateguye iryo higanwa mu ntara ya Muyinga hamwe na Miss Muyinga Umurisa Chanceline. Kaze neza mwese, muri kumwe na Oriane Tangishaka. Swalha, kaze neza mu kiganiro muri isanga.
Murakoze.
Swalha, mbere yuko dutangura wabanza ukatwibwira Swalha ni umwigeme ameze ate, yavukiye he, akurira hehe, muri make Swalha ninde?
Amazina yanjye yose ni Kaneza Swalha, nkaba ndi umwigeme wo ngaha mu Burundi muri province ya Muyinga, komine Muyinga nyene. Ubu nkaba ndi umunyeshuri kuri kaminuza iherereye Bujumbura.
Cyagutumye uja muri iri higanwa rya Miss mu ntara uvamwo cyari gice?
Nuko nanisanzwe ndabikunda.
Wari waramaze kujyaho mbere?
Oya, sinari bwabijemo gusa narabikunda kubibona mu zindi ntara. Havuga ati icoma bikaba iwacu.
Ababyeyi bawe bava mu ntara ya Muyinga?
Yego.
Byagiye biramegenda gute? Babatoye gute? Umuntu yariyandikisha muri make kugira ngo ushobore kuja muri iryo higanwa?
Kugwijemo iryo higanwa hari ama critere yasabwa, uyakwije waragenda ukiyandikisha.
Urubanza muri rusange kuri wewe rwagenze gute?
Yari evenema imeze neza cyane. Ni n'urubanza rwitabiriye abantu benshi. Ego, byari byiza cyane.
Uwo tubwira muri make nk'umuntu wakuriye mu ntara ya Muyinga canke yavukiye mu ntara ya Muyinga, intara ya Muyinga ku batayizi, tubwire muri make imeze gute ku batayizi?
Intara ya Muyinga ni intara ica mbere ifise amakomine indwi ikagira imitumba 230.
Hari ikintu coba yisangije intara ya Muyinga ugereranye izindi ntara ushobora kuba waramaze kujamo?
Ego, kuko intara ya Muyinga turafise ahantu twimba ubutare mu zindi ntara sindabibonayo.
Tugire none swalaha iwe wo mugambi wari wateguye muri rihiganwa yari mugambi uteye gute umeze gute wari ugamije gukora iki mu gihe ushobora kuba warabaye miss umugambi wari umeze gute
umugambi wanje wari wo guhimiriza ugwaruka gwahejeje amashure ariko rutararonka kazi kwiyungunganya bitse mu makoperative cyangwa mu yandi mashirahamwe yo kwiteza imbere.
None tusubiriye nyene ku rubanza ngene rwagenze ngene mwatowe mu misi wa mbere udofini wa mbere wa kabiri n'abandi bamwe bashaka kuba babinegura abandi bakabishima tubwire kuri wewe muri rusange wabibonye byagenze gute.
Kuri jewe evenema mu bisanzwe gitangura yari evenema imeze neza cyane muga inyuma ya proclamation ko nyine habonetse ubunenge bwinshi byatumye ikintu cy'igifungu kuko evenema mu bisanzwe ibaye no mu kuvuga batore umuminsi baravuga ati umuminsi tutotora tutumutora dufatiye kwa zino kwitere izi n'izi muga mu nyuma ni uko haje kuboneka yuko habaye ikintu cy'igifungu bisunze yuko ngo hari umuntu yavuze ngo mademoiselle akaba miss atumuha akazi
wamara bishikirije abajejwe ubwo rubanza ngo mwumve icyo babivuga ko canke mwabireke aho urubanza rurabandanye
ivyo onya vyo kuba bomuha akazi twavyumvishije umunsi wa evenema ko ico babikoreye kandi bikaba vyashikirijwe n'umwe mu bari bateguye evenema inkuru evenema itaraba twari dufise twadufise yuko gusa la fiela aza kuba uwa mbere gusa ntitwari tuzi impamvu aza kuba uwa mbere turavuga ati ntitwonabishikiriza deja ata preuve dufise usanga ari amajambo y'abantu yego.
None wowe wavyakiriye gute wavyumvise gute kuja mu ihiganwa wumva umenga mu minsi bamaze kumutora wavyumvise wavyakiriye gute?
Kubera ni ihiganwa ribera abantu bose babona si ibintu bibera mu runyegero naravuga ati bon la fiela ni yababikwiye turata kumubwira ati felicitation timugana atababikwiye public iza kuba ibibona iryo kosa ntacyo baza gukora malgré que byabaye nkuko bari babiteguye.
Ni igiki wuhanura abateguye urubanza cyane abariko barategura n'izindi manza cyane cyane nko mu zindi ntara ibintu nk'ibi wubivuga ko iki wuhanura iki?
Bon jitwa mpanura abantu bategura no ma evenement ni uko nimba bavuze ati miss azoba nome kubera zino critere wozikurikiza apana guca bakoresha ibindi bintu bivuye ku mpande bikaba ibintu byo mu mutwe.
Uretse none uko kuntu bashobora kuba baravuze ko bamwemereye akazi ama critere yari afise ibisabwa kugira abe umumisi mu bandi cyangwa umumisi wa mbere muri bose ugereranyije n'abandi mwari muri kumwe kumbure nawe n'abandi?
Oya kubwanje ndabihakana kuko premièrement twe evenema igitangura twarabajije ati none biza kugenda gute ni irihe kose umuntu ashobora gukora ikaba ryo mu mama note ati kuko twe nka benshi turakunda tuba tuma turavuga ikirundi ugasanga wavuzemo abon au fait canke oki ibyo bintu ntibiza guhanwa baratubwira ati ibyo onye nta kosa bitwaye banatubwira ati uri kuratanga projet ntutoguma ufashe micro wig unze ugira ama movement makenya ashoboka baho mugamo nyuma nuko vyahindukiye kuri twebwe bita kuba ikosa kandi ivyo byose batubwiye nuwo yabaye nome miss yarabikoze mugaka kuri twebwe byitwa kare amakosa twakoze kubikora ngo bitari byemewe.
Kuvuga amategeko bari batanze ntiyaratomoye nayo baratanze barayerenzeko?
Ego
birumvikana ko ari ibintu bibabaje kuri bamwe bw'ibigeme mwari mwitabiriye ihiganwa ntibyagenze uko mwari mwifuje cyangwa uko mwari mwiteze bikaba byaraciye intege abatari bake muri mwebwe. Imigambi yawe wari ufise y'ugufasha abigeme bagenzi bawe none witeguriye kuzoyibandanya uyikora uyikorera ko?
Ego nzoyibandanya.
Urafise abantu wifuza kuzokorana nabo cyangwa wifuza ko bazogushigikira muri iyo migambi yawe?
Nzokorana n'abigeme bahejeje amashure ariko batararonka akazi ku bijanye n'ivyo bigiye muga n'imisore ntayibagiye muga hakuru tuzokorana cane cane n'abigeme.
Wakoze cyane Swala akajambo ka nyuma.
Urabona ugiye mwino evenema uba ufise opportunity yo kuvuga umuntu umwe canke babiri bakakumva banashaka banarenga. Ikintu mvuga nuko mu gihe habonetse opportunity ishobora gutuma bavuga ikintu umuntu umwe canke babiri bakakumva frema genda wiyandikisha kuko ni ibintu byiza cyane.
Uhamagarira rero bigeme bagenzi bawe kwitabira amahiganwa nk'aya naho rimwe na rimwe haba harimo utunenge haba harimo amakosa nk'ayo twumvise.
Ego ndabahamagarira cyane.
Swalha turagushimiye cyane gose.
Namwe murakoze.
Undi mwigeme tugiye kuganira nawe ni Ingabire Panuela. Yatowe kuba Dauphine wa mbere akurikira Miss Muyinga. Nawe nyene aratubwira uko yabonye ibirori vyagenze muri make. Panuela kaze neza mu kiganiro muri sanga.
Murakoze cyane.
Panuela tubanze tugukeze ku mahiganwa yabaye muri impera zindwi iheze. Nubwo twumva bamwe bashobora kuba bafise ibitari bike bashikiriza kuvyavuye muri ayo mahiganwa, wewe muri rusange tubanje kuvuga uko urubanza rwagenze uko mwagwiteguriye muri rusange urubanza rwagenze gute muri make.
Nakoze cyane kuheza hama muri rusange urubanza rwagenze neza atuka uko rwari rwateguwe niko rwagenze en general rwagenze neza.
None watubanza ukatubwira umugambi wawe washikirije muri urwo rubanza muri aya mahiganwa, wewe umugambi wawe proje yawe wari washikirije kubatarayimenya kubatayizi yariye
kubatabashe kuyumva cyangwa kuyimenya proje yanjye nayihayizina mwigeme zijuka proje yari de gufasha aba jeunes surtout les jeunes filles babaje imanite bamwe batora nk'amamoye kubandanya ma université kwijukira amaactivite kwijukira ibikorwa ituma biteza imbere kuko kenshi mu ntara ya Muyinga biraboneka yuko yene aba bajene usanga kenshi babaye obligé kugira mu mariage ari forcé obligatoire inda kenshi ntibatwarwe n'ababa bazitewe basanga ubuzima bwabo kubononekara. Rero niyo yari proje yanje nico nari nshaka gukorera ko muri rusange.
None ko bari bafise icivugo c'umwigeme w'iterambere, kuri wewe umwigeme w'iterambere abateye gute abameze gute muri rusange?
Premièrement umwigeme yabateye imbere icambere ari umwigeme w'akaranga, umwigeme afite umuco, umwigeme abafite ubwenge muri we, kandi umwigeme afite ishaka ryo gutera imbere, umwigeme abafite indoto abafite icyo yifuza gushikako. Hanyuma niyo migeme w'iterambere mu bisanzwe.
No mu ntara ya Muyinga none mubona mufise ibikwiye nk'abigeme kugira ngo mushobore gushika kuri iyo ntego iyo mugambi wo kwiteza imbere wihweje mu ntara murimwo, ibyo mwa mukeneye kugira ngo mwiteze imbere nk'abigeme ni nk'ibihe canke ibihari muri aka kanya?
Mu ntara ya Muyinga hari ibintu byinshi byatuma abigeme baho biteza imbere. Nuko kenshi hatariho gufatana mu nda niko nobyita, kubera umugambi wanjye nashikirije harimo ibintu byakutiye nko kwigisha gushona, gushiraho atelier de couture, ibintu bijyanye n'uburimyi, ibintu bijyanye na commerce de donc ibintu bihari byatuma biteza imbere ni byinshi. Hariho abajene mutama twebwe twasagiye twitoza agira dutogwe twarabarija bashobora gutwara abandi tukabaserukiza, icyo ni cya mbere. Ikindi nacoye Muyinga abantu baho barashoboye isifi uko gusa bafatana mu nda bakishingiro n'abigeme baho bakajijuka bakaraba imbere bakaviza kure, ibyo byose yabishoboye ntaco bizatera imbere twese.
Ego ni byiza cyane. Rero tugiye ku kuntu urubanza rwagenze, wavuze ko vyagenze neza, ariko kandi nitwo kwirengagiza yuko abantu benshi bafise icyo babivuga ko kuntu vyagenze umumisi yatowe. Wavyakiriye gute wewe ivyashikirijwe n'abatanze amanota abashoboye gushikiriza yuko umumisi yabaye umumisi, wewe wavyakiriye gute?
Je kubyanje kurabwanje sinavyakiriye neza nta na gato kuko sinzi ico jiri yaba yarafatiye ko mu gutora, ariko biraboneka neza cyane biranavugwa cyane ko baharagiyemo ikintu twavuga ko cyiswe akarenganyo, kuko kugeza isaha ntiturabona critere baba barafatiye ko hari abana benshi je mbona baba barabitoye ntabona urya batoye ko dusebikira icyo yarabarushije. Rero kugeza isaha twebwe dukeneye kumenya icyo bafatiye ko icyo barabira icyo barabiye kubwira ashoboye kudusumbya twebwe n'abandi bari nyuma y'amatego.
None ubu duha nk'akarorero ku bimwe mu byo abandi baba baramurushije atari afise byerekana neza yuko bashobora kuba bari kuja muri ico kibanza yagiyemo.
Premièrement, projet wa nitomoye neza. Antuka ngira ni wagira chance yo kubona projet yiwe uzovyibonera. Ikindi nacho hariyo nk'uwo wenzi jewe twari kumwe ari muri media competition uwo uri ku izina rya Dushime Mariam. Projet yiwe yari irashe, projet yari yumvikana. Kandi nibyo kutambuka ari yatambutse neza kuri Facebook ama like yagiriwa gatatu ngo bamuhoye ngo ko yaba yaravuze icyongereza andikati niyoze ko icyari kinohora umuntu. Rero byaratangaje cyane uretse na twebwe n'abari ailleurs baratangaye cyane bufite muri quatre premiers atoya yaragiyemo. Antuka uko byari kugenda kose uwo mwana ntibari kumuhora icyo ngo niko yavuze angiorke turi muri East Africa, ahubwo iyo ni avantage, iyo ni atu sibaza yuko yari kujago. Niyo mpamvu tubona kumenga bayagiyemo ikintu ni ukwitwa ko ari ubusuma ubya amanyanga niko navyita mu mbabarisi.
Ako karorero uduhaye ka Dushimwe Mariame twumva yuko yoba yavuze ururimi rw'icyongereza kumbura aravuga n'ikirundi mbere yuko anaje no muri iryo higanwa n'izindi ndimi zivugwa mu karere nk'igifaransa n'ikirundi, none uyo mu minsi yatowe indimi avuga n'izihe? We aravuga nk'izo uyo Dushimwe Mariame avuga kugira ngo twumve niba nawe nyine azize. Kaji
tunazavuga zose, antuka nimba avuga nyinshi ni français
Anglais. Nisigura yuko Dushimwe amurusha indimi.
Dushimwe arazi murusha ba. Dushimwe n'atari kuba misi ariko kuba murire bajya les quatre premiers ntiyari kubura ngo vema. Icyo ni ikintu kiboneka bivugiye ko cyane.
Hari abavuga yuko bishobora kuba binazwi yuko yari kuba mu misi mbere yuko n'amahiganwa aba. Ibyonye warabyumvise wibaza yuko ariko vyari biri.
Jeze nazo nigeze numva ariko byanciye mu matwi gato cyane sinanabyitaho. Biriya bintu nyine baba ariko baravuga even migira itangura ariko nabyo nigeze nitaho. Ndavuga ati antuka biza kuba biboneka uza gutsinda aza kuba yibonekeza n'abavugwa ko botsinda ariko baravuga ubunye baribonekeza ashobora kuba botsinda. Antuka sinaza kufira ibintu biza gukunda donc nta byinshi ndabizi ariko byaranciye mu matwi gatoya.
Birumvikana ko bishobora kuba byananaciye intege bamwe muri mwebwe kumva yuko baba baratoye mu minsi mbere y'uko n'urubanza ruba. N'abandi ndaza kugerageza kuvugana n'abandi bari mu mahiganwa twumve uko icyo babivuga ko. None ga Ponuela, ikimwe mu byo ubona byokorwa kugira ngo amahiganwa nk'aya ntagende gucyo, abaye arimwo ntibashoboye kwiyumva yuko barenganijwe, kuri wewe hoko gwiki muri kazoza kugira icyizere kiboneke mu mahiganwa nk'aya ya Miss abigeme baba bakeneye kwibonekezamwo nk'abantu bafise ubwenge kandi bashaka kubuserura, bashaka kwerekana impano zabo kandi bizira yuko amahiganwa aza kugenda neza nk'uko biba byateguwe.
Icyo nibaza, icyo nshaka njyewe ndazi n'abo turi kumwe ko icyo bifuza ni uko bufata evenement nka zirya nibyo zisanzwe si ukuba ari ukurondera amayera gusa yaha ibi biradekoraje abari nyuma yacu. Nimba hari undi mwana yariko arabona ko yokwitoza afite ubwenge agacona ibyaye bibaye acacika intege cyane. Rero igico tusaba ni uko borondera abantu babizi bazi kubaza bazi nyine bigenzi ba misi babizi neza akaba ariyo baza gukota ku buryo ku honi itwara uyimerita kandi apana kuraba ngo bote wiki ukaraba icyo bitwa ubwenge ukaraba ko uwo mujenisiye utoye adashobora guserukira abandi au niveau national meme international ukabiraba neza kubikunda. Apana gushyira imbere izo z'inyungu zabo ku ruhande si byiza bijya anye birashobora gushika hakaba nka kitasa nka action ubwo nyine uburundi bwose ugaca ubona yuko kuhoni yatwaye utayimerita. Kunyanza ko boraba abantu bashira mu majiri buri jiri bakaraba neza ko ababikwiriye niko nibaza yego.
Ego none umugambi wawe wari wateguye kandi kumbure twumvise ari umugambi mwiza cyane ushaka gufasha abigeme bo mu ntara yanyu ubona uzo ubandanya ukorera ko ufise umugambi ukurondera kumbura bazo gufasha kukorera ko kuko naho utabura mu minsi uwo mugambi mwiza ukwiye kurangurwa ubibona gute.
Ego jekom natwe nka premier de fine ntigeza kubandanya umugambi wanje ko hajya anya sinari nagiye kurondera kuhoni ya minsi mugabo nyine nari kwitwara n'isaha nari kumva njye ariko yari opportunite y'iwanje kugira ashobore gushika petete ku mahevi y'iwanje ku ndoto zanje re niyo mpamvu ntazokwita kuri ibyo nzokora nzosaba amasponsor abazoshima umugambi wanje tuzokorana igihe bampaye kigeze ndabereka ibyo nakoze kandi mbandanye uko mfite proje yo guteza imbere abajene nkande tungane
proje guteza imbere abajene mungana aba bajene nyine kumbure abashobora kuba batakuzi wowe wibwira muri make dusozera kumbure twari kuyiherera ko ayikoreka navyo nyene tugende tubishikirije abakumva Ingabire Panuela ninde afite imyaka ingahe muri make wo kwibwira abakumva.
Ingabire Panuela n'umukobwa umurundi kazi yavukiye mu ntara ya Muyinga komini Muyinga umutumba wa Kinyota afite imyaka 19 nkaba ndi umwigeme nkaba niga kuri kaminuza y'ibiyaga binini gisata novuga finance comptabilité hama nkaba ndi umwigeme akunda karanga cyane rwose nkaba mfite indoto yanjye akaba ariyo kuzofasha kuzobona ko hari undi mwigeme nkanje aba ariwo kubera jewe kubera indoto z'iwanje ego urakoze.
Pamela, turagushimiye cyane ko nafashe kano kanya ko kuganira natwe hano ku ishuri ry'America.
Ndashimiye cyane, ndanarifuza umwaka mushasha mwiza. Yego.
Nawe, urakoze cyane. Zindwi heze mu ntara ya Muyinga harabaye urubanza rwa Miss Muyinga aho batora umu Miss w'umwaka w'2021 muri iryo higanwa haratowe abigeme batatu ba mbere muri iryo higanwa rya Miss Muyinga. Iryo higanwa ryateguwe n'ishyirahamwe riyobowe na Claude Nkeshimana aserukira ishyirahamwe Iwacu Event. Turi kumwe kandi na Miss Muyinga Umurisa Chanceline akaba ari we yatahanye umudari w'umwigeme wa mbere muri iryo higanwa. Ni mu mahiganwa amazi minsi yibonekeza cyane mu gihugu cy'u Burundi mu ntara zitandukanye nk'uko twabashikirije mu kiganiro giheruka Miss Ngoma mu ntara ya Gitega. Ubu rero tugikubashikiriza urubanza rwo kuba ku itariki 31 z'ukwezi kwa 12 Miss Muyinga. Claude Nkeshimana userukira ishyirahamwe Iwacu Event, turagushimiye cyane kukanya ufashe kukuganira n'ijwi rya Amerika kaze mu kiganiro muri Isanga.
Yego, murakoze.
Nawe Umurisa Chanceline Miss Muyinga mushasha urahawe ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Yego, murakoze.
Reka tubanze tugukeze kubona waratahukanye iryo zina uwo mudari wa Miss Muyinga.
Murakoze.
Turanagaruka kandi kumenya byinshi kuri we kuko ugiye guserukira imwe mu ntara zigize igihugu cy'u Burundi abakumenye abatarakumenya. Bamenye Miss Muyinga ninde. Reka tubanze tuganire na Claude Gato, Claude Mushinga na Claude Nkeshimana kubijanye n'iri higanwa yateguye uru rubanza ibi birori bya mbere bibaye mu ntara ya Muyinga. Mushinga na Nkeshimana, ikiciyumviro kumbure cyo bacaravuye muri aya mahiganwa tumaze iminsi twumva y'ama Miss aba mu ntara hagati mu gihugu cy'u Burundi. Bariho havuye icyumviro cyo kugira namwe intara yanyu ya Muyinga ironke umumisi.
Ego, murakoze. Jewe kugira nanje mvuge tireka evenema tuyikora Muyinga nuko nabonye ingozi bayikoze meme n'igitega no mu Kayanza naje ndicara ndiyumvira ati kuko natwe kuki natwe Muyinga tutariko turabikora. Niho nagiye ndicara ndiyumvira ndategura uwo mugambi amamaze kutegura icyo nakoze nuko naciye negera guverner w'intara yacu ndamusigurira umugambi mbona ko twokora hama aranyemerera amaze kunyemerera niho re naciye ntangura icyo gikorwa nyezina ndashakisha ubigeme bashobora kuja guhiganwa hama re maze kubaronka igikorwa cyakirabandanya nkuko mwabibonye
nuko sasa bivuze igikorwa cy'abamizi kimaze imisi kibonekeza urabivuze ko carabaye mu ntara ya Ngozi Gitega Kayanza icyo gikorwa kimaze imisi kibonekeza twogiha izihe nsiguro canke impamvu n'uburyo koko bwo gushigikira umwigeme w'umurundi kazi canke kumbure amashiramwe nk'ayiwanyu n'uburyo bwo kwinjiza amafaranga kubategura ibyo birori
ego murakoze iki gikorwa dukora cyo kushakisha umwigeme ashobora guserukira abandi mu ntara ntagenda gifata ko ari gikorwa kinini cyane kandi cyiza kubigeme cyanke no ku ntara kuko kubigeme kirabararonka karusho kanini cyane kuko apari yo kumva yuko turose umwigeme abu wa mbere cyanke ashobora guserukira abandi nuko bajya bigeme bose bababaye hamwe turabigisha cyane turabigisha kubijanye n'iterambere tukabigisha kubijanye na patriotisme tukabaha n'amaformasyo cyane ajanye no kugenda bashobora kugira kubijanye na entrepreneuria bisigura baraganya bararonka ikintu naho utabaye uwa mbere uraganya cyane ubunguka kubijanye no kugenda wagiye hamwe n'abandi kugenda ushobora kwiyesprima imbere y'abantu kuko ni gikorwa kinini cyane kandi abigeme turabukipa cyane mpaka tukabigisha kubijanye n'ibyo nameje kuba yagira hama kukijanye n'inyungu yo kuri province biratuma ingenzi zishika aho hantu cyo gikorwa cyateguriwe ingenzi zamara kuza amahoteli arunguka atwara abantu barunguka amaresora akunguka eka vrema usanga buri muntu wese n'uwo hasi yagize icyo yunguka kuko icyo gikorwa cyabaye ahantu rero sinovuga ngo tubitegura kugira ngo twe tuganye uburyo kuko n'uburyo dukoresha buba byinshi cyane tudashobora no kurikipera ahubwo twe tubikora kugira duhimirize n'abigeme babone yuko bashigikiwe kuko hari nka kriteri dukunda gukoresha ya kriteri yo kuvuga ati umwigeme yabyariye muhira ntabamwo navyo nyene bigaruka ku ndero y'Uburundi bugaruka ku ndero y'abigeme kubera umwigeme amaze kuba elimine amaze kuvamwo kuko yabyariye muhira yumva n'uyundi ahubwo avuga ati reka nirinde singo mijyo kosa kugira nanje mu wundi mwaka nzobemwo nzoshobore nanje guhiganwa muri icyo higanwa apari yabujya buryo tubaha urumva navyo nyine nabo nyene bari yumva nishema kuri bo iyo bagiye muri kijya gikogwa kuko ni gikogwa apari y'uburyo tubaha bahavana inyigisho nyinshi ego
birumvikana ko mubategura mukabaganiriza mukabigisha ibitari bike kandi baravuze ko muranamenyekanisha intara nk'abatazi intara ya Muyinga nka jewe ntaho nzi ntaho ndagendera n'abarundi benshi kumbure bava muri zinara ntibazi ingene Muyinga iteye n'abanyamahanga hameze gute Muyinga hari bihe bintu twobona dushitseyo ibitegwa byaho n'ibindi byinshi tutazi Muyinga ni nk'ibi
intara ya Muyinga ni intara nziza cyane ihana imbibe n'ibihugu bibiri Tanzania n'u Rwanda intara ya Muyinga ni intara yavuzwe cyane ko barahinda inzahabu Ntara ya Muyinga ni ntara irimo ibitegwa birimo ibitegwa byinshi mugabo turafite bibiri twovuga yuko birimwa cyane gusumba ibindi turarima ibijanye n'ibigori hame n'ibiharage Ntara ya Muyinga ni ntara nziza cyane turose ingenzi turazitembereza ku mupaka wa Tanzania kuko novuga ni wo mupaka uca ku ibintu byinshi byinjira mu gihugu cy'u Burundi Intara ya Muyinga ni intara turose ingenzi turazitembereza muri parke kubera parke ya Ruvubu natwe turayifise ko higice n'abigeme mu kubatembereza abantu twari abatembereje kuko turakunda kubatembereza relie turistike ziri niyo ntara kugira bamenye intara bavukamo
ego birumvikana ni byiza cyane kumbure tuzoronka akagiye kugukubitira mu ntara ya Muyinga ndumva ko hameze neza. None turumva ko mwahaye izina mwahaye ururubanza rwanyu uyu mwigeme mushasha kuba umwigeme mwiterambere. Ubu tugira muri make icyatumye mutora ico civugo iyo zina.
Ego twashatse gituma twahaye slogan y'umwigeme mwiterambere, twashatse twereke ko abigeme hariho uruhara runini bafise kugira dushike ku iterambere twifuza, kuko umwigeme w'iki gihe so kwicara mu rugo ngo umugabo arandondera canke ngo ndajya ivyabonetse mu rugo, ahubwo twashatse kubereka yuko nabo kwikora ukura amaboko mu mpunzu bagakora, kuko nibaguma biteze ngo icyo umugabo azanye ni yahandi usanga umugore canke umufasoni mu rugo rwiwe aguma ari suggestime baguma abona ko atacamaze, ariko nibakura mu impuzu mu maboko bagakora igihugu izotera imbere n'umuryango wabo uzotera imbere na famili twese dukoze naho tutazoshika aho twifuza hose tuzohashika.
None baba barabafashe mu mugongo kugira ngo mutegurire urubanza, mwoba muriko mukorana na n'abajeje intwaro mu ntara ya Muyinga kugira ngo mutegurire urubanza nk'uru canke n'ishyirahamwe ryanyu ku bwaryo ryigenga ririkorera tegura uru rubanza kuva ubu rubanza rwa Miss Muyinga?
Yego, iyi evenema twayiteguye yaraturuhije cyane, kuko n'ubwa mbere ibaye mu ntara ya Muyinga hari abo twagenda tukegera bakavuga ngo banza mukorino ngo tuzoza mu bindi bikurikira bisigure mu wundi mwaka. Ariko turashimira cyane harabo twa haraba zetereka tube hamwe badufashe, nka turafise ishyirahamwe ino ryitwa Crown Royal risanzwe rihingura ibinyobwa, twarabaye hamwe baradufasha, hama n'ishyirahamwe ryunguruza abantu ryitwa Volcano ryaradufashe cyane, kuko nk'izo ngendo twakoze zose tubatembereza ku mupaka ku ikobero cyanke tubatwara muri parike ya Ruvubu yaho Volcano niho yadufashije byose kubatwara no kubagarura. Yego rero novuga yuko nuboneho nakanya ko kubashimira n'ukuri Imana ibahezagire, kandi kweri twarishimye cyane twaranezerewe.
Tugaruse rero ku kuntu rubanza rwagenze, mwarafashe mwararonsa abo babafasha muri rusange urubanza rwagenze gute, abantu bagwitabiriye abo mwatumiye kugira ngo bateramishe abashitsi ibyari bimeze gute?
Yego, icambere na mbere no banza gushimira intwaro z'Imuyinga baradufashije cyane barahaza, urya iyo urose abategetsi baza mu revenema urabona yikushigikiwe. No banza kubashimira n'ukuri kungene bavuze ati iri joro ryo guteramira umwaka mushasha reka tuje kuba hamwe n'aba bantu kugira tubatere intege. Nobanza kubashimira cyane. Hama nk'uko muvuze ati byari bimeze gute, twari twatumiye abakinnyi ba Ninde kugira baze nabo bakiryohere nk'uko tubazi benshi ku maradiyo ku mateleviziyo, twari twifuje yuko boza hamwe tugataramira tugatorera hamwe umwigeme mw'iterambere bakaduteramisha. Aho niho bari baje bakireko n'uwitwa Munyare baradufashije cyane kuryosha ibirori. Twari dufise n'umuririmbyi kazi yitwa Shani Queen, nawe nyene yarahabaye aratunezereza, abantu barishima bararyoherwa. Tukagira kuko hakuru nitwigiye kure ibintu bijyanye n'akaranga, twari dufise abavuzi b'ingoma kugira batunezereze, tukabagira n'abatamba indirimbo z'ikirundi nabo nyene twari kumwe. Tukongera tukagira kandi n'umugwi w'Imuyinga wa bamodo, sinzi ko iryo jambo baba rimenyereye abantu bose. Ego nabo nyene twari kumwe kugira batunezereze badufashe, tukacara tugira na live band bamwe bavuza umuziki wa live. Nabo nyene twari kumwe kugira badufashe n'iryo joro tunezereze abafana. Hama tukagira n'umu DJ cyane akunzwe ngahe Muyinga yitwa DJ B, nawe nyene kugira adufashe kunezereza. Novuga yuko cyari kirori cyanke yari evenema iryoshe cyane, kuko nta warahari uyasanga bura udakunda iby'abaminsi yararaba basi abo baninde cyangwa akagirike. Twari twashatse dukoranya abantu nk'uko kandi twarabarose, kuko twari dufise abantu binjiye barishe barenga 2,000 murumva yuko hari ahantu hakoraniye abantu benshi kandi hari umunezero.
Uvuze uti byitavye abantu bashika ku 2000, abo bantu bose mwabarenga mwabakiriye hehe, byatanguye ryari bihera ryari, kuko twumva ko abantu atari bakena gato.
Iki gitaramo cyacu cyatanguye isaha 10, novuga saa 9 z'umuhingamo, niho twatanguye kwakira abariha abinjira. Hama abantu nabo byari kubera ku hoteli yitwa Hoteli Agahimbare, ni hoteli cyo twari twayikundiye, ira isare yabo irakomunikana no hanze, bisigure uri hanze arabibona n'uri ndani akabibona. Hari ahantu heza hateguye neza kandi vrema abantu bose baje baranezerewe, barishima, turaryoherwa. Byari biryoshye cyane.
Birumvikana hariho ababishimye, ariko kandi mishinga nayo nkishimana turaza kugaruka kuri bamwe bashobora kuba baragize utunenge, utwo bagaya cyangwa utwo batashimye ku bintu bimwe byagiye biragenda. Ariko muri rusange twumva ko uko mwari mwabiteguye byari ibintu byiza cyane bishimishije kubona. Reka mpindukire tuganire gato na Miss nawe nyene yatowe mu bari bari muri iryo higanwa. Miss Umulisa Chanceline, nongere ndagukeze ndaguhikaze, ni giki cyagutumye Chanceline winjira muri iri higanwa nk'umwigeme wo ngaha mu ntara ya Muyinga?
Yego, murakoze kuba mumwije, murakoze no kuba mumpaye aka kajyo ko kusera icyumviro cyane. Icyo cyatumye ninjira muri iryo higanwa sikindi gukunda inifuza ibyifuzo byanjye yuko naronka ahantu ndabigaragariza. Ako kajyo rero ke twahawe na Association Iwacu Event, yuko boduha akajyo ko kugaragaza ibyumviro byacu imbere y'abantu, imbere y'inzego runaka, navuga atewe mahirwe sinoyitisha kuduha n'akabyimviririye. Kuko byari bisanzwe ari n'indoto zanjye, ndashimira cyane abateguye icyo kirori, abateguye iyo evenema, kuko baratumye bamwe tugira aho tuvugira.
Uravuga yuko ari ikintu wari usanzwe ukunda, wari ucyumvamwo, cyoba ari ikintu wowe warabonye kuri televiziyo, waracyumva mu radio, wari waracyumvise mu zindi ntara, mu bitabo, nk'umwigeme ngaha mu ntara hagati mu gihugu. Iby'abamisi watangiye kuvyumva ryari, byakujemwo gute?
Nsanzwe iby'abamisi nari nsanzwe ndabyumva kumva yuko umuntu abaronse ahabwira, kumva ko abaronse aho ashobora kugaragaza ubwenge bw'iwe, aho bugira kugaragaza uko ibyumviro by'iwe byoba bihagaze. Niyo mpamvu nahisemo nanjye ati ko kino gihe nanjye ndosha kajyo ndashobora kuvuga ati icyumviro cyanjye ni iki, nkagira abamfasha ahubwo kugutuma cyisununura.
Dusubire inyuma gato, Chanceline none ni umwigeme, afise imyaka ingahe, wavukiye ukurira i Muyinga, umaze kwiga amashuri angana gute?
Chanceline umwigeme w'imyaka 18, yavukiye Muyinga, akurira Muyinga, yiga amashuri atangura n'ayisumbuye ayiga Muyinga. Nkaba ntegeje ayo mashuri yisumbuye ndindiriye kuja kuri kaminuza, kuko ntegeje mu uyu mwaka w'ishuri wa 2019 2020. Nkaba nizera ko naba naratewe ikibazo cya Leta, kuko naronse 18%. Nizera yuko nshobora kuba mu bazoja kuri kaminuza y'i Burundi. Nkaba ariyo mpamvu ndindiriye yuko batwereka abamenye nkazobona gukomeza ayo mashuri ya kaminuza.
Amashuri ya kaminuza nayo nashoboye kuronka ayo mahirwe yo kuja muri kaminuza y'igihugu cy'u Burundi. Ushaka kuzokwigayo izihe nyigisho ushaka gukurikirana iki mu buzima?
Cyo bico nifuza kuza kwiga ibijyanye n'umubano, kuko n'igisata n'ubundi nize ni cy'umubano, nize assistance sociale, nifuza gukomeza ibyo nyine.
None mu mwanya uba utari kuriga, utari mu ishure, icyo Chanceline akunda kuba ari karakora ni iki?
Yewe, iyo ndi kumwe n'abandi, iyo ntari mu ndiga bisanzwe, ndakunda mbe nkoraniye hamwe n'abandi bagenzi banje, turimo turayaga ku bijyanye na kazoza, turayaga ku bijyanye n'impanuro, tuyaga kubijyanye na no mu kibano nyene tuganira kuganiriyo hagati yacu.
Ababyeyi bakiriye gute aho bumvise yuko utsindiye iryo zina Miss Muyinga w'umwaka w'2021?
Umubyeyi wanjye byaramunezereye cyane kuko yarabona ati umwana wanjye n'imiburiburi aratanguye kadoda kiwe aratanguye kuza aragendera icyo yamye yifuza ko yoshikako nkera n'intega mbwira ati rero uraronsa aho kubwira kora ibyo wamye mbwira ukiri muto ko ishoboye kubikora bikore ndaguteye intege yego.
Miss, kuri wewe duhereye ku kuntu rubanza rwagenze, wabonye ibintu byagiye biragenda neza ko bari baruteguye, byari bimeze gute?
Ibintu byagenze neza cyane 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 yuko yari n'inshuro ya mbere. Ni ukuri iwacu event irakaramba. Ni ukuri irakaramba kuko niko byogenda kujya ari ku nshuro ya mbere, ariko barakoze uko bishoboka kose barabikora neza turashima. Uretse nyine ko intanga ivuna tuyizeye neza ko ubukurikira hoho bizaba bisumbiriza.
Ikibazo ariko kizoguma kigaruka numva muri uyu mwaka wewe uzoba uri Miss w'2021 ni kimwe canke bibiri ubona wari ufise cyatumye bagutora kuba Miss cyari ikihe? Icyo twovuga ko warushije abandi bigeme cyari gike?
Mu bisanzwe twese nta n'umwe atarashoboye mu twari turi kumwe, ariko ngira ngo bivanye kwanza ndetse kandi ngira ngo turabye bashoboye kunyizera kuko turabye mu ntara turimo n'umugambi byona bifite bararabye baravuga ati uyu mugambi ni wo wokwisungwa muri ino ndaga.
Abo tubogiraho utubwira umugambi wari we washikirije?
Umugambi je wanashikirije suyundi ni umugambi ujanye n'ibumina w'ibyisi, umwina w'ibyisi lo materialism.
Udusigurire muri make uwo mugambi ugamije kuzofasha umwigeme gute, wawusiguye gute, umugambi ugamije iki?
Umugambi je w'inzo ukorera ko sikindi ni uko ndoza ndigisha abigeme bagenzi banje ugwaruka rukiduga ugwaruka rugikura mu kubwira birinde umwina w'ibyisi dukura amaboko mu muzu twikorere dushobore kuza turakora ivuye mu maboko yacu kuko natwe ntabigeme mu iterambere turakenewe yuko natwe dushobora guseruka. Turacyari inyuma cyane ariko mu gihe nk'uwatowe nka jewe ngiye kuza ndigisha ndizeye neza ntakiciranya nzokora ibishoboka byose dushobore gukangura abatarakanguka, abo bashobora kumva yuko bashobora kuba bokorerwa nabo bakwiye gukora. Nta kibuga gihari isi tugezemo niyo gukora twese tutarabye n'uruhande cyangwa n'uruhande ari umuhungu n'umukobwa twese tugaparticipa mu iterambere.
Reka mpindukire gato kuri icyo nyine tuko turavuga cerekeye uko bamwe bashobora kuba barakiriye urubanza mushinga nayo nkeshimana. Urubanza rwagenze neza cyane, urubanza rwari ruryoshe nk'uko mwabivuze, mwararuteguye murafata umwanya murarupanga neza, ariko hariho bamwe bashobora kuba bariko baridoga muri iyi minsi bavuga yuko kumbure harabaye akarenganyo ku minsi yatowe, bavuga ko hari abari bafise imigambi myiza iruta ya Umulisa yarafise, abari bafise n'izindi mpano kumbure z'indimi ziruta izo Umulisa yarafise. Ivyo nk'umuyobozi wishira hamwe ryateguye urubanza ubivuga kwiki?
Murakoze. Jewe nari mfise jumva nari prezida kandi aho nari nicaye mu bategetsi mugabo ivyo bikorwa byose byakora jiri, kubera twari dufite jiri iriko yiga amaproje yabigeme bari afite amakitere bagira ko nayo baraba. Je rero jiri yari ifise novuga yuko wari umugwi uri independant, jewe nakiriye ivyo jiri iprogramye kandi naje narabibona nayo nicaye aho mbonye Umulisa ukunyene ya presence yagize proje yiwe vraiment yagize neza kandi nabona yuko ifite confidence yavuga nyene ivyo mbona tabwoba yifite confidence novuga yuko jewe jiri kubihari yakoze ibyo yategetswe sinovuga ngo haro batendereye oya je nakiye nyene byo jiri program
aba ariko baravuga yuko bishobora kuba byaragiye mu karenganyo batanga karorero kuwitwa Dushime Mariame umwigeme yatanze proje yiwe nziza bavuga ko umugambi we warurashe bavuga ko yaravuga indimi nyinshi ariko akaba atanashitse mu bigeme batatu ba mbere batsindiye ayo mahiganwa ico co ca Dushime Mariame co ukivuga kwiki aba jury abari ko bara tanga manota we bovuga ko bamuhoye iki canke bovuga ko batashimye iki
nubundi ndagaruka kuri ya nyinshi nyene ndabahaye jiri niyo yari fise ijambo rya nyuma mu bijanye no gutanga manota ego Mariamu yarazanye umugambi ana uha titre y'icongereza kandi wari umugambi mwiza ariko ikintu cyanyoheye cya mbere abigeme bo twa dufise burya ntaramwe yatanze umugambi twumva yuko udafise ikijyanye ku kijyanye na rusurogo twabahaye umwigeme n'iterambere bose bazana proje y'ibintu biteza imbere byoteza imbere umwigeme ariko rero jiri maze kuhaba turekera ijambo jiri igakora twebwe yaje iduha ivuga ati umwigeme wa mbere n'uyu wa kabiri n'uyu wa gatatu n'uyu na Miss Populaire n'uyu hama twacya twemera ibyo jiri koze
Chanceline igihe utsindiye iryo zina rya Miss warumvise yuko uri merita waratangaye cyane cyane byari bimeze gute aho bakuvuze yuko ubaye mu Miss bamwe kumbure ndaguhaye akarorero twavuganye bavuga yuko ushobora kuba waruzwe yuko uzohabwa iryo zina mbere yuko namahiganwa arangira mbere yuko namahiganwa aba tunenge twumvikana utuvuga kwiki wowe ubona umerita titre waronse kumbure urashima uranezerewe ibibazo nk'ivyo uvyishura gute
nankubensha nta ikintu kinangaza n'ubwo ikinangaje kumva no banarahawe iyo titre kuko jewe no mugihe barimo barapresenta byaratumye numva bidashoboka numva umengo ntibikunda kuko je no mugihe nari mvuye gupresenta nari mvuje umengo ndihebe ndavuga ati biranse kweri ndananiwe kuko nari umengo navuga ibintu bidashoboka naguma mbona lopibliki ko mamashi kinibaza ngo yakomye kuko mvuze ibitari ibyo kumbe ngira ngo nari nabikoze nk'uko bikwiye kuko nanga kukubesha mvuye gupresenta nawe umvishije ngize nyene numva niyanse amosi arakoroka ndabura ukuntu nifata ariko ndavuga ati nihiganwa haburanwa babiri ariko hagatsinda umwe burya nyene ndiha amahoro ndavuga ati niko bimeze hari umukumbuye kuba jyewe nshinzwe hari ugiye gutsinda niho nasubira ndiha amahoro ndatuza mu mutima ndavuga ati reka tugende kumva rero ibiganwa ukuntu byagenze bagiye kutumenyesha uwabaye uwa mbere niho twariteguye tumaze kwitegura turagenda turagara imbere y'abandi barahamagara Miss Popular barahamagara Deuxième Dauphine barahamagara Première Dauphine ndavuga ati twumvirize ubwiye kuduserukira bamaze guhamagara jewe narasubiye inyuma ndavuga ati ibintu n'ibibaho niyumva nyene yuko nshobora kuba uwa mbere kuko nta n'ibyo niyiha sinavuga ati ndashobora kuba uwa mbere jewe nari ntegereje ibitangaza by'imana ariko nyene bukebuke ndumva ndimwe ndabitahura bukebuke ariko si uko nari ndabizi si uko nari ndanabyiteze
ego mushinga nawe nkishimana urumva ko ari ihiganwa nk'uko yabivuze ihiganwa ryabaye harabamwe abatsinze n'abatatsinze ariko kuri abo batatsinze kumbura abo bandi abantu bavuga yuko bashobora kuba bari babimerita bari babikwiye abo bandi bashobora kuba baracitse intege bavuga bati twararenganijwe canke jure ntiyakoze akazi kabo bo ijambo bashikiriza n'irihe kuko nabigeme nk'abandi nabigemwe nka Umurisa nabo nyene bafise ivyumviro ivyifuzo n'imigambi yabo bari bifuza gushirura ubashikiriza iki nk'umuyobozi w'irishira hamwe rizobandanya rikora aya mahiganwa mu myaka iri imbere
ego murakoze kubijanye nabajya bigeme bandi peut-être hariho twaratoye wa mbere ari Miss Muhinga akaba premier dauphine deuxième dauphine na populaire aba rero na gouverneur yarabasabye ko bace bakora association iyo association hama bashire imigambi yabo ari bishoboka province ize ibafashe kugira na imigambi yabo turabe ukungene twifasha mu byo dushoboye ari nacyo gituma novuga yuko ababigeme bose twaronse tugiye kuba ukite nabo tubafashe icyo dushoboye kuko nabigeme dukoresheje uno mwaka wa 2021 bisigure uyu mwaka wose tugiye kuba mahafi dukore icyo dushoboye kuko sinacyo ndabwira ngo dushoboye ngo byose ariko hari icyo dushoboye kubaserukira imbere cyane kubasabira hirya no hino kugira turabe yuko imigambi yabo ishobora gufata kubera hari abantu prema hariho nk'umwigeme yabaye Miss Populaire yagize umugambi wo gukora ibintu by'amakara araza aratwerekana karoyo uko kungene byokogwa nk'uwo mugambi turashobora kuwushira imbere tukaraba ukungene petetre dushobora kudodora hirya no hino hama icyo kikogwa tukagikora ku buryo tugikoze gishobora gukiza umwe cyangwa babiri kikabateza imbere bakaronka mico bashobora kuronka mu buzima bwabo rero sino baki intege cyane mvuge ngo ihiganwa ryaraheze tuzamana nabo nkuko twamanye mu nteguro ya bino bikogwa gushika yaho tubirangiza ubu rero tugiye no kubama hafi hari cyo tuzobafasha tugiye kudodora hirya no hino kugira turabe yuko twobandanya dutera imbere nkuko twa ise umwigeme n'iterambere
udushimwe none mu mwamwe aratanze kuri abo batatu batsindiye ibibanza bitatu vya mbere twarutuhe dushimwe abo bandi bobo bandi batashoboye gutsinda nabo baba baratekerewa akantu turumva ko mwari mufise abigeme bashika kuri 9 canke 10
ego umwigeme wa mbere aronswa umuriyoni n'inusu nkuko twebye association yacu uko yari yabitungikanije hama uwa kabiri akaronswa ibihumbi 500 uwa gatatu akaronswa ibihumbi 300 hama Miss Populaire nawe akaronswa ibihumbi 100 ariko rero ikindi nacyo nuko urumugene wese yaje n'icyo gikogwa hariho icyo twise freda kuhashima kuko kuba kumwe nawe n'ukuri byaduteye iteka hama ikindi nacyo nuko ahavuye ubwo bushimwe twe twatekanije muri iyi watch event hari ubundi bushimwe bwaje bwiyongera inyuma nibwo rero ubu turiko tuzaca hirya no hino kugira ababwemeye babuturonse dufate nka province yaremereye umwigeme wa mbere ibihumbi 100 wa kabiri iramwemerera ibihumbi 50 wa gatatu ibihumbi 30 wa kane ibihumbi 200 hama ikindi nacyo nk'utwara Crown Royal yarambaye ati abigeme bazoronka ubushimwe muri abanzanira nanjye ndabe icyo noterera hamurazi yuko mwarumvise yuko hari ishyirahamwe ryaciye ryemerera akazi umwigeme yabaye uwa mbere rero sinovuga ngo nizo gusa hariho n'ibindi bizoza inyuma kuko n'igikorwa nabonye abantu bose baracishimiye baravuga ati iki gikorwa ntawe utoreka kugitera iteka rero nuko n'ejo cyangwa ejo dushobora kuronka ibindi biza byiyongera ku ibyo bindi tumvuze
edusubira inyuma gato ku cyo kintu uvuze cerekeye akazi hari abantu twavuganye hari no mu misi umwe dauphine yavuze yuko bumvise nk'abigeme bari muri iryo higanwa yuko abo bantu bari bemereye akazi mu misi yotsinda bari bafise umumisi bipfuza ivyo vyo bari vyo navyo nyene wo bidusigurira gato ku kuntu abantu baba bariyumvira ico kintu
ico navuga yuko ari kinyoma kuko jewe iryo shirahamwe hari hajemwo umuhinde umwe mu batwara iyo shirahamwe barampamagaye wanashaka bataraza no gupresenta amaproje yabo uko twabikoze mu round zibiri kuko bariko barapresenta bane ba mbere bahegeje hake sata z'ijoro dace zigera hacaba ka kanya ko kwiginana umwaka mushasha twese turi hamwe bisigure ko round twaciye tumaze turahagarika kugira turende twiginane bonane twese hamwe je naciye rero uwo muhinde yaciye ampamagara acambwira ati Claude turanezerewe cyane n'iki gikorwa kuko ava nari nagiye kubasaba sponsor bacambye ati Claude mudusabye sponsor umwanya wagiye ati re kuba wagiye igihe cyo gutanga sponsor amahera ava mu Buhinde ubu ntibyo ukunda kuko mu Buhinde bamaze kujya mu mavakansi bisigure nta numwe yosinya ikijyanye na sponsor nyene ntambona yuko byanse bambye ati naco tuzokorana mu wundi mwaka mugabo cyandabahama invitation kugira bazoze kudushigikira n'ico gikogwa niho reba cye bamamagara ambye ati Claude nawe tutabahaye sponsor mugabo turemeye umwigeme aza kuba uwa mbere tumuhaye akazi mpaka contrat yacu mu Burundi iheze nico gituma avuze ati ivyo n'ibinyoma kuko jewe njene ndakizi jeje nyene mugabo nkuko yaratwemereye sponsor byasaba yuko tubivuga cyangwa ibyiri mu MC yitwa Amipo ndebaza muhamumuzi akora kuri Buja FM niho yarari namuhamagaye kugira ambere mu MC ndagenda yimubarira ndamubwira ati tangaza kino gikogwa n'ukuri n'igikogwa kinjoheye cyane kuko turose abantu bariko barakora ibyo bikogwa tuca tubona yuko ibyo turimo ko tubabinezererewe kandi tubona yuko bifuza kudushigikira.
Ego murakoze cyane. Muri make igikorwa cya mbere mugiye gufasha Miss gutangura gukora ku mugambi wiwe mu bikorwa azokora mu mwaka wa 2021 muzohera hehe muzotangura mu mufasha gute mu iterambere giwe.
Ego murakoze nkuwe jo trophy rendezvous ibiri ejo nzomutwara abantu bamwemereye akazi bace bamwandika acatangura ikindi nacyo ejo guverner yaduhaye umubonano yuko nzomushira abigeme batowe kugira abahe ako gashimwe yongere abatekere n'impanuro ko turumva handi ngo umwigeme ngo arabu wa mbere ngo twabihereye aho nyine ariko ofense yaransabye yuko ahubwo umwigeme cyanye abo bigeme bazotogwa ibyabo ntibihereraho ahubwo tubikore mpaka tubone resulta uno mwaka wose bagiye kudufasha mino ntara hama mvuye kwa guverner ordinary nyine bose wa Crown Royal we yampaye randevu yo kwa gatanu ko ari hazo bafise umwanya kugira ndamushira ubigeme na washobora gutanga akazi ku premier dauphine cyangwa wa kabiri nta ubizi mujya novuga yuko ibyiza biracari imbere.
Murakoze cyane. None nk'iki gikorwa cyawe wakoze abantu babona yuko cyari cyagenze neza wateguye neza hari ikintu woba wifuza kuba warakoze ukundi kuntu canke wohanura n'izindi ntara ziriko ziraza inyuma yanyu nyuma ya Ngozi Kayanza na Gitega mubona bo ukora ko kugira ngo izimanza ibi birori bigende neza hama ntara zabona zo nyene zitera imbere wo bahanura iki.
Ego cyano bahanura nuko iki gikogwa ni gikogwa novuga yuko ari kiterambere ibaze bacigungane ahubwo barakora komite kandi komite bayishyiremo ingufu kuko ni gikogwa kidashoboye umuntu umwe aha ikindi naco ni gikogwa tudakwiye gukumira amarezo sosiyo aya amatv online cyanye aba bantu bafite amapaje kuri Facebook kuko ni gikogwa gisaba communication nini cyane nini gose kuko no kugira uronke abigeme biyandikisha bisaba yuko ukorera mu kijyanye na communication cyane hama tukabona yuko Burundi burya capitale ni Bujumbura kandi dutegereza gukorera cyane kuri capitale kuko usanga ariho hari population nini kandi kikogwa ntigishobora nushobora kuronka visit kitariko kiravugwa cyane ari nacyo gituma jewe narakoze ikintu novuga yuko cyamfashije cyane nakoreye cyane Bujumbura kugira ndakimenyekanishe kugira bamenye igikorwa kiriko turategura imuyinga hama rero cangaruka imuyinga naho ndakora icyo nakwitwa road show kibaza novuga yuko ari kutimenyekanisha mu ntara dutembereza amabafe tukivuga yeme kabisa niba bikora uko nabo nyene bizogenda neza nkuko natwe byagenze neza.
Dukosoye gato urubuze capitale y'igihugu ndakeka washatse kuvuga capitale economique capitale y'ubutunzi umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nayo nyine bakwiye kuyigendera kuyimenyekanisha mu gikorwa cyabo naho kiba kiri hagati mu gihugu uko birumvikana ko Gitega ariyo capitale y'igihugu
politique.
Ego ndabashimiye cyane gose mushinga ntahe Claude Nkeshimana umuyobozi wishyira hamwe iwacu event yateguye Miss Muyinga ndagushimiye nawe Miss Muyinga Umurisa Chanceline watahukanye umudari w'umwigeme wa mbere mu ntara ya Muyinga. Ndabashimiye mwese kukanya muhaye radijwi rya Amerika.
Ego murakoze nami kandi twabasaba yuko nigiye muzodukenerera turahari tuzoyaga n'ukuri.
Mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka. Ndabashimiye mwese mwaduteze amatwi mwateramanye natwe muri kino.